Iri n'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kwa gatanu itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2017 kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Twagombye kubwira abo mu yandi mashyirahamwe muri kano karere yuko ari ngombwa ko tugira urunani no munsi kugira ngo ibibazo byose biriko biraba mu Burundi tubihagurukire badufashe tubitorere umuti.
Uwo ni Maitre Janvier Bigirimana ayoboye urunani rw'amashyirahamwe yigenga mu Burundi Force avuga kwitotezwa bikomeye by'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya kari imbere. Yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, umwanya ni uwawe udushikirize amakuru waduteguri.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika umuherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Uganda, aho igisirikare cya Uganda cyatangaje ko icyegera cy'umukuru w'umugwi w'abagwanyi bitirira ingabo z'uhoraho LRA yishikanye ku bajeje umutekano. Ni nyuma y'umunsi umwe Leta z'Ubumwe za Amerika itangaje ko igiye guhagarika ibikorwa byo gutuza uwo mugwi. Abategetsi mu gisirikare cya Uganda batangaje kuri uyu wa kane ko Michael Omona yarajejwe gutumatumana kw'amakuru mu muhari LRA urongowe na Joseph Kony yitanze mu gihugu cya Republique Centrafricaine. Omona yaramaze imyaka 23 hari muri uwo muhari, akaba yari yawinjijwemo ku nguvu. Mu itangazo ryasohoye n'umukuru w'abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika rivuga ko umugwi washinzwe mu 2013 wo gutuza umuhari LRA watujije bikomeye abo bagwanyi. Uwo mutegetsi mu gisirikare cya Amerika avuga ko uwo muhari waharugwamwo abagwanyi 2000 yamara ku batarenga ijana. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko mu 2013 LRA yishe abanyagihugu bashika ku 100,000 ikongera ikanyuruza abarenga 60,000 mu kiringo cy'imyaka 15 iheze. ONU ikavuga ko icyo gitigiri gishobora kuba cyariyongeye bivuye ko uwo muhari wabandanije ibitero byawo mu bisagara bya kure. Naye muri Nigeria abantu barenga abantu barenga 260 bagizwe hanini n'abana barahitanywe n'indwara ya mugiga, nk'uko byatangajwe n'ikigo NCDC kijejwe gucungera indwara aho muri Nigeria. Icyo kigo kimenyesha ko gushika ubu muri uyu mwaka w'2017 abantu bashika ku 200,000 ari bo bikekwa ko bashobora kuba bafise iyo ndwara. Chikwe ihekwe yazu arongoye ikigo NCDC yatangaje ko ikibazo kijyanye n'uko atancanco ziriho kibangamiye cyane ibikorwa byo guhagarika iyo ndwara. Ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye amagara y'abantu OMS mu mfunyapfunyo ariryo risanzwe rijejwe ububiko bw'incanco ryaratanze incanco zishika ku 500,000 kugira hazotanguzwe isekeza ryo gucandaga abanyagihugu kuva itariki ya 11 z'ukwezi kuza kwa kane. Nigeria isanzwe iri mu bihugu biri muri Afrika yo munsi ya Sahara bibangamiwe n'indwara ya mugiga. Mu 2015 abantu bashika ku 13,700 barafashwe n'iyo ndwara. Icyo kiza kikaba cyahitanye abantu bashika ku 100,000 aho muri Nigeria no mu gihugu kibanyi cya Niger. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika byahakanye kugira icyo bivuze ku cegeranyo cyasohotse kivuga kubijyanye n'amatohoza yakozwe n'umugwi ujejwe iperereza mu nama nshingamateka. Icyo cegeranyo kivuga ko hari abakozi babiri mu biro bya president bahaye amakuru umugwi w'inama nshingamateka avuga kubijyanye n'inkuru ibigo bijejwe iperereza bya Amerika bifise ku mugwi mfata kibanza wa president Trump. Bivugwa ko umukuru w'umugwi ujejwe iperereza mu nama nshingamateka David Nunes yabonanye n'uwamuhaye amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Nunes yagirizwa ko atahavuye ngo atange ayo makuru mu banywanyi b'uwo mugwi. Ibyahavuye bitera impari zitari nke. Icegeranyo cyatanzwe n'abakozi bo mu biro kwa perezida wa Amerika gishobora gutuma impari zongerekana ku ruhande rwa Devin Nunes arongoye umugwi w'iperereza mu nama nshingamateka. Nunes akaba kandi yari mu barongozi b'umugwi ujejwe imyiyamamazo ya perezida Trump. Ibyo byatumye yagirizwa ko ahengamiye ku ruhande rw'ibiro bya perezida mu matohoza amaze iminsi ariko arakogwa. Tukiri hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, leta irongowe na perezida Trump, Donald Trump, irabandanya kwiga uburyo bwose yohagarika ibikorwa byo guhingura ibigwanisho bya nuclear bikorwa muri bikorwa na Korea ya ruguru muri kino gihe kandi inama nshingamateka ya Amerika nayo nyene iriko irihweza uburyo yo kongereza ibihano kuri ico gihugu ni nyuma yaho bitangarijwe ko Korea ya ruguru ishobora kuba irikira yitegurira kugerageza ikindi kigendajuru cha nuclear Ed Royce arongoye umugwi ujejwe imigenderanire n'andi makungu mu nama nshingamateka avuga ko leta ya President Trump yategereza gufatira ibihano leta ya Korea ya ruguru Royce avuga kandi ko President Trump yohagarika amafaranga y'agaciro muri ico gihugu atuma kibandanya guhingura ibigwanisho vya nuclear kuri wa gatatu umugwi wari kurigi kuri ivyo bihano mu nama nshingamateka ya Amerika wasohoye iteko rihana amashira hamwe n'imigwi isanzwe itanga amafaranga genewe guhingura ivyo bigwanisho iryo teko rikavuga kandi ko bijanye no guhohotera gato y'akazi na muntu tubutse ko mu minsi iheze leta irongoye na President Donald Trump yatangaje ko imigambi yayo ya kuri Korea ya ruguru izobitandukanye niwahora aramutswa Amerika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres hari mu rugendo mu gihugu cy'uru cya Iraki yatangaje ko gukingira abanyagihugu mu gisagara cya Mosul ari ikintu bategereza gushira imbere kurusha ibindi inyuma yaho ashikiye ku mugwa mukuru wa Iraki i Baghdad. Guterres yabonanye na president wa Iraki Fuad Masum umukuru w'inama nshingamateka ya Iraki Salim al-Jubouri hamwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire Ibrahim al-Jafari. Abo bategetsi baganiriye kubijyanye n'uburyo ibintu byifashe ku ruhande rw'abanyagihugu mu gikorwa cy'inteko za leta cyo gutuza leta ya Kiislamu gisagara cya Mosul.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umwanya w'amakuru yo mu karere. Tuyahere mu Burundi aho aba FNL 12 bayoboka Agaton Rwasa barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya Gitega ejo ku munsi wa kane inyuma y'umutaga. Bose bafashwe mu ndwi iheze muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Bose bagirizwa urupfu rw'umuntu yishwe ku mutumba wa Gasenyi komine ya Nyarusange mu ndwi iheze. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Nsabimana.
Nurubanza rwatanguye rutevi igihe c'isaha 9 n'iminota 10 zo kumuhingamo. Abagirizwa bose uko ari 12 bari barengutse basa umushingwa manza wunganira nkuko ababurana bari babisavye kuri no wa gatatu ko byari bitekanijwe ko baburana. Imbere y'uko urubanza gwinjira mu ido nido umushingwa manza Jedone Irambona yunganira abagirizwa yabwiye sentare ko atagituma na kimwe cofatigwa ko kugira ngo urwo rubanza ruburanishwe ikibiriraho. Aho yashimanga ivyo asaba avuga ko kugira ngo urubanza gwitwe ikibiriraho ari uko uwagirizwa wayafatanywe itonga ariko akora icaha afatiwe ahakorewe icaha canke afatanywe igwanisho cakoreshejwe mu gukora ico caha. Ivyo umushingwa manza Irambona Dedone yasavye nta gaciro sentare yabihaye urubanza rucarabandanya mu kibirira. Umushikiriza manza yaciye afata ijambo abwira sentare ko abo yashengeje abagiriza kuba ari mu bateguye bakongera bagashira mu ngiro igandagurwa ry'uwitwa Bukobero Yakobo yaba ku mutumba wa Gasenyi komine Nyarusange hari mu ijoro rishiru wa gatatu w'indwi iheze. Abagirizwa basavye sentare ko boza n'ivyabona bikabakura kwicaha ariko sentare ntiyayagacira ivyo basavye mu gihe ivyabona vy'umushikiriza manza bibaremeka kwicaha vyari vyaje. Abagirizwa babwiye sentare ko vyabona umushikiriza manza yazanye bitoshobora kubagiriza kandi bari mu mbonera kure zaje kubafata. Naho nyene sentare nta gaciro yabihaye ko yaruye kumviriza ivyo vyabona vyavuze ko babonye bashengejwe bagira amanama y'urutavana ko iminsi mike imbere y'uko umuyisi Bukobero Yakobo agandagugwa. Abagirizwa bavuze ko ibivugwa n'ivyabona vy'umushikiriza manza ari ibinyoma vyeruye kuko batanze umuco kuburyo bakoresheje umwanya wabo ku munsi Bukobero yicwa. Basaba ko ozi vyabona bibakura kwicaha ariko sentare yagumye ivuga ko ari ukubatesha umwanya inyuma y'impari nyinshi. Sentare yasavye umushikiriza manza n'abashengeje gusozera imburano. Umushikiriza manza yaciye asaba umunyoro wo guhera yo kubashengeje indwi abandi batanu basigaye asaba sentare kubeza. Sentare yacija mu mwiherero wamaze iminota 35 ibona kugaruka gusoma ngo yaciye. Uwitwa Kizimana Jean Paul nasaba yumva Didasi baciriye umunyoro wo guherayo abandi batanu bacibwa gufunga imyaka 20. Abagiriwe bose bategetswe gutanga indishi y'akabaro y'imiliyoni 14 ku mujyango wabuze ari hamwe batayarishe naho bagaca bakora umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 10. Aho bose baciriwe imyaka itandukanye yo gufungwa n'indongozi mu bayoboke ba Rwasa muri komine ya Nyarusange nkuko twabibwiwe n'abayoboke ba Rwasa bari baje kumviriza na ITS umushikiriza manzi rambo na Dieudonné yunganira abagirizwa yavuze ko atashimye urubanza rwaciwe akavuga ko sentare yahengamiye ku ruhande rw'umushikiriza manza mukwanka kumviriza amasura y'abagirizwa igitabo mana vyacu Burundi kivuga ko bagiriwe n'icamu ntayi cese ikibiriraho bafite imisitani yo kunguruza igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho inyuma y'umwaka agiye kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide n'ibyaha bityoza ikiremwa muntu ejo ku munsi wa kane niho umucamanza yatanguye kuburanisha mu mizi Ladislas Ntaganzwa ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa
mbere yuko umucamanza atangira kuburanisha urubanza mu mizi ubushinjacyaha burega mu bwana Ladislas Ntaganzwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu yabanje kwibutsa urega umwirondoro we n'ibyaha aregwa Ntaganzwa atazuyaje yemeye umwirondoro w'uko wakabaye kandi yiteguye kuburana umucamanza mubajije niba burana yemera cyangwa hakana ibyaha Ntaganzwa yasubije ko ntacyo yavuga kuri iyi ngingo yavuze ko uburyo ikirego cy'ubushinjacyaha giteguyemo bumuzitira kwiregura yabwiye urukiko ko zimwe mu nyandiko mvugo z'abatangabuhamya urugereko MICT rwarusha rwazihaye ubushinjacyaha mu rurimi rw'icyongereza buzigumisha zityo kandi atumva urwo ruzungu gusa mu ijwi ritomoye yabwiye umucamanza ati mumpa umwanya mbona izo nyandiko mvugo mu kinyarwanda menye ibyo bandega uko bizaba bimeze kose nimbona bibimenyetso bimpama nzajya mbyemera Bwana Faustin Nkusu umuvugizi w'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko zimwe muri izo nyandiko mvugo uregwa avuga ko zitumvikana bazimuhaye mu cyongereza no mu gifaransa kandi aremeza kuwo bahanganye yumva igifaransa urukiko rwanzuye ko mu gihe ubushinjacyaha buzabubura naho buzajya bugera uregwa atahumva bizabihame ko buhasobanura mu rurimi yumva umucamanza Bwana Antoine Muhima yibukije impande zombi ziburana ko igikenewe mu rubanza rukugaragaza ukuri kukiburanwa nta ntambara barimo yabasabye kwitwararika no kwirinda guterana amagambo akarishya atagize icyo afasha mu rubanza Ubushinjacyaha bwahise butangira gusobanura ibikorwa by'ibyaha burega Bwana Ntaganzwa buravuga ko yari burugumestre wa komine Nyakizu kandi ko yari ahuje igitekerezo n'umugambi mubisha n'abandi bategetsi mu gihugu wo kurimbura abatutsi bose cyangwa se igice cyabo kuva muri 92 umwaka Ntaganzwa yinjiriye mu ishyaka MDR Power ubushinjacyaha buravuga ko yashishikarije abahutu kurimbura abatutsi acura umugambi wo kugenzura no kuyobora ibitero byahitanye abatutsi yitwara gisirikare kuko bwemeza ko yagendanaga imbunda ashyirishaho amabariyeri Nyakizu yakumiraga abatutsi guhunga muri icyo gihe ubushinjacyaha buravuga ko Ntaganzwa yari afite imbaraga ku buryo yashoboraga gutegeka ku bwicanyi budakorwa muri komine ye busobanura icyaha cya genocide mu murego ubushinjacyaha bwavuze ko ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 94 abatutsi bo muri prefegitura ya Gikongoro bahungiye Nyakizu kuri paruwasi ya Cyahinda maze uregwa saba nabo muri Nyakizu kwahungira atari mu ahubwo ari uburyo ubushinjacyaha busobanura ko bwari bugamije kubarundarundira hamwe ngo bicwe aho kuri paruwasi ya Cyahinda honye n'ubushinjacyaha buramushinja ko haguye abatutsi basaga 30,000 abigize mu ruhare buravuga ko hari nabo Ntaganzwa yirasi yubwe ubushinjacyaha buramurega kandi ko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4/94 Ntaganzwa yafashe mikuru avugira Cyahinda amagambo ashishikariza abahutu kurimbura abatutsi ubushinjacyaha bunashinja Ntaganzwa ibindi 2,700 by'abatutsi baguye ahitwa mu bisi bya Nyakizu ibi bivugwa byose uruhande rw'iregura ruzagira icyo rubisubizaho ubushinjacyaha busoje gusobanura ikirego cyabwo Bwana Ladislas Ntaganzwa w'imyaka 55 yavukiye Gasharu mu cyahoze ari komine Nyakizu muri prefegitura ya Butare ubu ni mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda araburana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ni icyaha cya genocide gushishikariza abantu gukora genocide kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu ubwicanyi nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu ubutabera bw'u Rwanda burakeka ko yabikoreye Nyakizu ari nahakomoka n'ibyaha na magingo y'uregwa yabaye yirinze kugira icyo bivugaho Ntaganzwa yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yageze mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu ku mwaka ushize wa 2016 azanywe n'urugereko MICT rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha Tanzania umwaka wihiritse ataratangira kuburana mu mizi kubera umurundo w'inzitizi zakunze kuvuka mu rubanza rwe Bwana Ladislas Ntaganzwa yari ku rutonde rwabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriye haka yabo ka miliyoni 5 z'amadolari kwayitungira gatoki agaragaza aho baherereye iburanisha ritahani ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu, kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abanyarwanda batatu n'umurundi umwe baciriwe igihano cyo gufungwa imyaka 15 no gutanga ihadabu y'amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi. Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yabaciriye ico gihano bamaze kwagirwa n'icyaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Umurundi Audace Nduwimana n'abanyarwanda batatu aribo Jean-Claude Sibomana, Barikana Frodoire na Tefano Hasangira ufite nibo barengutse imbere y'intahe muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga. Uko ari bane bafashwe ku munsi wa kane w'indwi iheze, itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2017, bafatirwa muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga bafise imifuko igera ku 9 yuzuye urumogi. Mu ntahe y'icese y'ukuru wa kane, abo bagabo bashengejwe n'umushikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga. Uwo nawe yabashengeje ku caha co gucuruza ibiyayuramutwe. Ashikiriza imburano ziwe, umushikirizamanza yavuze ko bafashwe bariko binjiza urumogi barukuye mu gihugu ca Tanzania. Izo mburano z'umushikirizamanza zibandanye zivuga ko ubwo rumogi rwabanje kunyegezwa mu rufunzo imbere yo kurizwa ubwato gushika ku butaka bw'u Burundi ruciye mu mazi y'uruzi Akagera. Umushikirizamanza yavuze ko uwitwa Gihanga ariwe azana ubwo rumogi mu Burundi akarurungikira uwitwa Kiboregwa wo mu gihugu cy'u Rwanda. Gihanga aba muri komine ya Giteranyi, ubutungane bukaba butarashobora kumuronka. Kiboregwa nawe aturuka mu ntara y'Uburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Sentare yaciye isaba abashengejwe kwiregura ku caha bagirizwa. Bashose bemera icaha. Umwe mu baturuka mu Rwanda yemanze avuga ko umukoresha wabo ahindagura abakozi uko amezi abiri atashe. Sentare yasabye umushikirizamanza gusozera imburano ziwe. Yisunze ingingo y'amajana 492 y'igitabo mpanabyaha cya kabiri. Umushikirizamanza yasabiye igihano umwe wese muri abo bagabo cyo gufungwa imyaka 20 no gutanga ihadabu y'amafaranga angana imiliyoni 2 z'amarundi. Mu kubasabira icyo gihano, umushikirizamanza yisunze ingaruka mbi zitegwa n'ibiyayuramutwe nk'urumogi yafatiye ku mutekano no ku magara y'abantu. Ihadabu nayo yayibasabiye yisunze ko bagize umugwi witunganije ugakorera mu bucuruzi bw'ibiyayuramutwe ibihugu bibiri. Yaciye asaba kandi sentare ko yotomora mu gucika ico ubwo rumogi gukozwa, agasigura ko aho rubitswe rumerera nabi abahakorera n'ababitura. Sentare yaciye isaba kandi abashengejwe gusozera imburano zabo. Umwe muri bo yasavye ikigongwe, abasigaye baca basaba sentare ko ariyo yoraba ingingo yofata. Ubwo rubanza rwatanguye kuburanishwa igihe cy'isaha 4 gushika nk'igihe cy'isaha 4 n'igice. Gwaciye ruja mu mwiherero inyuma y'iminota nka 30 hacarasomwa ugwacitse. Abashengejwe uko ari bane bagiriwe n'icaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu cy'u Burundi kandi bari mu mugwi wabiteguye. Baciye bahanishwa umunyororo w'imyaka 15 n'ihadabu y'amafaranga angana umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese. Sentare yashinze ko ubwo rumogi rupima ibiro 168 n'igice ruzoturigwa. Ivyo bikogwa bikazokurikiranwa n'umushikirizamanza. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urunani rw'amashirahamwe yigenga yo mu Burundi Force ruvuga ko mu myaka ibiri heze abaharanira agateka kazi na muntu batotejwe bikomeye mu Burundi. Ubwo runani rumenyesha ko bamwe bishwe, abandi baranyuruzwa, amashirahamwe amwe arafutwa, mu gihe abandi batotejwe bagahunga igihugu. Mu nama iriko ihuza amashirahamwe yigenga yo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, ubwo runani Force rwashize ahabona ejo ku munsi wa kane urwandiko rusaba ko icyo kibazo coba ica karere kose. Ni nkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari arusha.
Urunani ruhuza amashami yigenga mu Burundi, Forum pour renforcement de la société civile FORSC, ruvuga ko kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 akazi k'abaharanira agataya kazi na muntu katoroshe na gato. ubwo runane ruvuga ko gukora akazi nkako byasa no kwiyahura mu kiringo cy'imyaka 2 iheze. Munamihuza amashyirahamwe yigenga mu karere ka Afurika y'ubuseruko Maître Janvier Bigirimana yaserukiye ubwo runani yabwiye bagenzi we ko hari bamwe bishwe bazira ko baharanira agateka kazina muntu.
Nagomba kumenyesha ko agateka kabaharanira agateka kazina muntu mu Burundi kifashe nabi cyane, kuko murazi abarongoye amashyirahamwe atari make barahunze, bamwe barazwe n'ukwicwa. Amashyirahamwe yacu yarahagariswe, amakonte y'amashyirahamwe arafatwa. Hariho bamwe mu bagize amashyirahamwe banyurujwe, novuga nko muri Rigiteka, murazi yuko hariho kandi warasanzwe muri Oricom yitwa Charlotte yishwe. Murazi yuko Tamambona Imparongo ya Prodehashi abo mu muryango iwe batotejwe ku rugero rwo hejuru gushikaho, bamwicira umwana bakamwicira n'umukwe wiwe, abatari bake mu muryango wiwe bakabona umunsi baraturaturwa bagahunga.
Ubwo runani Forske rwashize ahabona urwandiko ruhamagarira amashami yose yigenga yo mu karere ka Afurika y'ubuseruko guhagurukira ikibazo c'abahani agateka kazina muntu mu Burundi kugira ngo gitorerwe umuti.
Twagombye kubwira abo mu yandi mashyirahamwe muri kano karere k'ubuseruko bwa Afurika yuko ari ngombwa ko tugira urunani no munsi kugira ngo ibyo bibazo byose biri kubera mu Burundi tubihagurukire badufashe tubitorere umuti, kuburyo ibyo bibazo byamaze gutandukira n'ibindi bihugu bitazotera ingorane mu bindi bihugu, kuko murazi yuko abatari bake bahungiye muri bino bihugu vya kano karere, haba muri Tanzania, Uganda, Rwanda, Congo na Kenya. Bisigura rero yuko kibazo n'umunsi kiri mu Burundi kitari kibazo gusa c'abarundi, ni kibazo c'akarere, ni kibazo c'amashyirahamwe mu karere.
Ubwo runani rwatangaje ko ubu naho hadusa uruhigi rw'indongozi z'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi. Maître Janvier Bigirimana ariyamiriza iyo ngendo gitako ari ubundi buryo bwo gutoteza abaharanira agateka kazina muntu.
Kandi twagomba kwiyamirize cyane ingendo twumvise y'ukunyuruza abanyeshuri barongoye abandi muri kaminuza y'u Burundi. Twibaza ko ari ingendo mbi, ingendo iza yongereza ibibazo mu bindi byari bihari, n'icyo bituma duteye akamo abategetsi b'u Burundi bagarike iyo ngendo y'ukutoteza ubwo gwaruka. Nimba hari ibibazo bafise kandi natsinda baramaze kwishyira habona, nibabahamagare mu bugwaneza bavugane ivyo kubatoteza gutera ubwoba, ntivyigira bizana umuturama. Hama kandi ikibazo kijanye n'agafashanyo bahora baronswa twibaza ko ari ikibazo gihambaye cyane, kuko uno munsi hari ubukene. Nitwumva ingene mu gihe bazi yuko imiryango uno munsi itagishobora kuronka ingene ifungura, ari uwo mwanya bafata wo kuvuga ngo turahagaritse agafashanyo twaha abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi. Ni kuvuga yuko umunyeshuri w'umukene uno munsi basa nk'uko mu mugi batintu ufite uburenganzira bwo kwiga.
Mu kwezi kw'icumi umwaka uheze amashami yigenga 5 harimwo n'ubwo runani Forske yarafoswe na leta y'u Burundi. Ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu ubwagirije ayo mashirahamwe kwagumura abanyagihugu. Umushikiranganje Pascal Barandagiye yashikije kandi ko amwe muri ayo mashirahamwe yinyegezamwo ababiba inyigisho z'ugwanko, gucanishamwo abanyagihugu no gucafuza igihugu. Ayo mashami yoyo avuga ko azira ko yiyamirije kwitoza k'umukuru w'igihugu ahari. Naho biruko ayo mashirahamwe amenyesha ko akibandanya akora naho indongozi zayo nka zose zahonze igihugu. Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo kwishure ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana amahano abari muri uyo mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimwo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kwiterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'iradio yanyu ariyo wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Ijwi ya Amerika rirabashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvize ijambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kugira ibitero byo mu kirere bishika kuri 30 muri Yemen mu bihe vya vuba. Ivyo bitero vyagizwe ku mugwi Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, ACAP mu mfunyapfunyo. Umuvugizi w'igisirikare cy'Abanyamerika kigwanira mu mazi, Jeff Davis, avuga ko uwo mugwi utinyitse cyane ufise umugambi wo gutera ibihugu byo mu burengero bw'isi. Davis avuga ko ibitero byo kugwanya iterabwoba byakozwe byifatanyije na leta ya Yemen. Yongera akavuga ati igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizobandanya kugira ibitero kuri uwo mugwi hamwe no kunyubakwa zawo mu ntumbero kutesha kugira bakingira ubuzima bw'Abanyamerika. Davis avuga ko intumbero nyamukuru ni kugira batesha abagizi b'iterabwoba ntibagire ukwishira n'ukwizana mu duce basanzwe bakoreramwo. Avuga ati abagwanyi bikika mu kiza bakorera mu turere tw'igihugu cya Yemen tutagiramo ubuyobozi kugira bategure ibitero bagira ku butaka bwa Amerika. Davis avuga kandi ko ibitero biheruka kugigwa byagizwe ku bagwanyi ibikoresho byabo n'inyubakwa bakoreramwo mu turere twa Abyan, Albiada na Shabwa. Ivyo bikazotuma badashobora gutegura ibitero, bikanatuma badashobora gukorera mu duce leta ya Yemen imaze kwigarurira. ACAP ibandanye kuba umugwi uteye amakenga menshi mu gihe ukorana na Al-Qaeda, ukaba kandi uriko ukika mu kiza cy'uruhagarara rw'intambara ya gisivile iri muri ico gihugu. Davis avuga kandi ko uwo mugwi umaze kugandagura abanyamerika benshi kuruta abamaze kwicwa na leta ya Kiislamu muri Siria na Iraq. Davis avuga kandi ko ACAP ari umugwi w'iterabwoba utoroshe na gato kandi umaze kwerekana ko ushobora gutera kandi ukica abanyamerika ukaba ugiye no kubandanya. Umutegetsi mu biro by'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi muri Amerika avuga ati uyu mugwi ni umugwi uteye ikibazo muri ico gihugu mu karere no hakujya mu bindi bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse. Captain Davis avuga ati tugiye kubandanya gukorana na leta ya Yemen n'iyindi migwi muri ico gihugu kugira tubateshe bareke gukorera muri ico gihugu.
Iryo yari jambo ry'intanga marara ryabashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
My bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance.
Njuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niyo bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mwakoze kudutega amatwi. Nimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.